Iri ni ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika vijye Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Gakye neza nshuti bavandimwe. Neujenia Mukankusi ubasuhuza mu Rwanda mukunzira kuri FM 88.3 no kuri FM 104.3 no mu Burundi no mu burasirazuba bwa Kongo mutunzira ku mirongo migufi short waves ikaze mwese kuri radio yanyu
amafaranga yabo uko twabyumvikanye bazagenda bayabona muri uku kwezi nk'ukurikira urumva kwishyura abaturage nk'aho bisaba akanya ntabwo bihita biza bamwe na bamwe bazakomeza bagenda babona amafaranga yabo ariko hari n'ibindi twumvikanye tutagomba kubanza kuganiraho.
Uwo ni umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ibikorwa remezo ushinzwe gutwara abantu n'ibintu wihanganye Jean de Dieu abwira ijwi rya Amerika ko gahunda yo kwishyura abazimurwa ahazagurirwa ikibuga cy'indege cya Gisenyi yatangiye nubwo adatanga igihe izarangirira. Yahumurizaga rero abarimo guhangayikishwa n'umutekano muke aho amabandi yihisha mu mazu yasenyutse yimutswemo akabambura akanabahohotera bakaba bibaza igihe nabo bazishyurirwa. Iyo nkuru hamwe n'izindi twabateguriye harimo iyerekeye ikibazo cy'abana ku birebana n'ururimi rukoreshwa mu burezi mu gihugu cy'u Burundi nyuma yo guhunguka bava mu bihugu bya Tanzania, Kenya na Uganda, ndetse n'amakuru ya siporo n'imikino turaza ko yabagezeho ku buryo burambuye mu kanya. Mube hafi ya radio yanyu. Turahera ariko ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Amakuru nayateguriwe kandi maragezweho na mugenzi wanjye Aloyse Bigirimana. Aloyse gakye neza.
Pake Eugene ndamutse n'abaduteze amatwi. Umukuru w'abarwanya leta ya Sudani y'umanuko Riek Machar ku munsi wa gatandatu yaranse kwitabira ubutumire yahawe na Perezida Salva Kiir bwo kugendera umurwa mukuru Juba. Machar arongoye umuhari urwanya leta SPLM-IO yabwiye Perezida Salva Kiir aho bari mu nama Khartoum kwicuka muri Sudani y'umanuka atari cyiza ku buryo intumwa z'abarwanya ubutegetsi zitabira ubwo butumire. Amasezerano y'amahoro aheruka gushyirwa ko umukono avuga ko abayasinye basabwa kurungika amazina yabo baserukira bazoba mu nzego mfata kibanza harimwo n'abazoba bari muri komisiyo izo bijejwe gucungera iyubahirizwa ry'ibiri muri ayo masezerano y'amahoro yasinywe basinye aho rero ngo bitarenze itariki 26 z'uku kwezi. Perezida Salva Kiir yatangaje ko yiteguye gukorana na Machar kugira batangure ibihe bishasha muri Sudani y'umanuko. Perezida wa Sudani Omar al-Bashir nawe mu mpera z'indwi yari yateguye ibirori byo guha ubushimwe Salva Kiir hamwe na Riek Machar ku ntumbero bagize yo kwiyemeza guharanira amahoro muri ico gihugu. Abanyetanzania ejo ku munsi w'Imana bari mu kigandaro aho bashingura ibiziga by'abantu ba mbere muri 2024 bahitanywe n'impanuka y'ubwato. Ubwo bwato bwari bugenewe gutwara abantu ijana ariko bagereranya ko bwarimwo abaharugwa muri 300. Mushikiranganji wa mbere wa Tanzania Kasim Majaliwa niwe yari yaserukiye leta muri ivyo birori byo kubashingura. Perezida wa Tanzania nawe John Pombe Magufuli yategetse ko abari batwaye ubwo bwato bose batabwa mu mvuto barimwo n'umukuru wabo yataye ubwo bwato busigara mu maboko y'umuntu ataramenyereye kubutwara. Abo bose ubu bakaba bari mu minywe y'abajejwe umutekano. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziremeza ko zizotsinda intambara yose n'igihugu cy'Ubushinwa ifatiye ku rudandazwa. Ibyo byashikirijwe ejo ku munsi w'Imana na sekretere wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pompeo. Ni mu gihe kuri uyu wa mbere ariho ayandi matagisi mashasha leta ya Trump yongereje ku bidandazwa by'Ubushinwa byinjira muri Amerika atangura gushyirwa mu ngiro. Mark Pompeo yatangaje ko ivyo ari imuntu mbere yo kunaniza Ubushinwa bwitwara nk'igihugu gitunze ku isi kandi ciba ubumenyi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta ya Trump isigura ko kongereza amatagisi ku bidandazwa by'Ubushinwa bizotuma ico gihugu gihindura ingendo kigakorana neza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. na ishirahamwe mpuzamakungu ni ibanki nkuru y'isi yose hamwe ni ishirahamwe mpuzamakungu ritabara imbabare ku isi Croix Rouge bariko barakorana n'amashirahamwe yaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika akomeye mu bya tekinolojia mu ntumbero yo gukinga ibiza by'inzara bishobora gutera ibice bimwe ku isi. Umukuru w'ibanki nkuru y'isi Jim Yung Kim ashikiriza ko kubona imiliyoni z'abantu bagwiriyemo abana babangamiwe no gufungura nabi muri iki kinjana cya 2021 ari ibintu bibabaje cyane. Urwo runani rw'amashyirahamwe mpuzamakungu akomeye mu butunzi rugiye gushyiraho uburyo bwo gukora amatohoza mu turere tubangamiwe n'inzara kuruta utundi ku isi. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU hamwe n'ibanki nkuru y'isi bamenyesha ko abantu bashika ku miliyoni 224 ku isi babangamiwe no kubura ibifungurwa gushika uyu munsi. Nayo tugarutse muri Afrika, abakozi 12 bo bari mu bwato bw'ubudandaji bwo mu Buswise baranyurujwe n'abantu babuteye mu gihe bwariko bugira ku nkengera z'amazi muri Nigeria. Kompanyi Masoel Shipping yegukira ubwo bwato yatangaje ko abantu 19 aribo bari muri bwo kandi bwatewe butwaye ingano bukuye ku kivuko cyo kumurwa mukuru Lagos muri Nigeria. Itorokanizo ry'amakuru Reuters ryatangaje ko Leta ya Nigeria yatangaje ko abari muri ubwo bwato bamuka mu bihugu bya Philippines, Slovenia, Ukraine, Romania, Croatia hamwe na Bosnia. Leta imenyesha ko abo bose uko ari 12 batazwi irengero gushika ubu.
Urakoze Aloise. Inshuti rero hayo namwe makuru avugwa hirya no hino ku isi mugejweho na Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi no ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacuvewa.com. Amakuru yo mu karere tuyahere mu Rwanda, aho imiryango isaga 90 igomba kwimuka ahazagurirwa ikibuga cy'indege cya Gisenyi itewe inkeke n'amabandi asigaye abatira. Bamwe bahawe ingurane barimuka, ariko abasigaye mu gisa n'amatongo batarishyurwa bavuga ko umutekano wabo wabaye muke. Ni inkuru ya Claude Ganza Munyamagana.
Babisaba gutaha kare nko mu masaha 12 saa moya abantu baba barangije gutaha. Tashye nyuma yaho nyine nawe urabyumva.
Ni umwe mu bagituye mu mbago zaho ikibuga cy'indege kizagurirwa, aho mu miryango isaga 300 hishyuwe bamwe naho igera kuri 95 ikaba yitegereje guhabwa ingurane. Aba nibo bataka umutekano muke baterwa n'amabanda atangira abantu mu masaha y'umugoroba akabambura ibyo bafite abana akabakubita. Bihisha mu bizu byasenyutse kuko basigaye batuye intagarane.
Harimo abantu bamutega nyine bakabambura bakanabakubita. Kubi kubera ko abantu bamaze kwimuka kandi nyine baje bakurika mu bimutse hasigayemo amazu ndetse atari kubamo n'abantu. Ubwo rero niyo mpamvu kwimuka birakenewe cyane kubera ko nyine amazu asigayemo hano arabaze abajura baba batumereye nabi.
Nyine by'Imana baranigana baranambura.
Akabaka n'udutelefone na n'udushakoshi baratujyana.
Kubera ko mbere ntabwo umuntu yabaga yakunigira nkaho ariko usigaye yagera ari imbere bakagusha muzi kabura n'uwagusabara bakigendera.
Nabo tuzi yemwe niba twe no mu ibi bice bivye kubunga muno bashaka aho biba cyangwa gutega abantu mu ijoro.
Iki kibazo bari banakigejeje ku buyobozi bw'akarere mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka, bavuga ko kwimuka kwa bamwe abandi bakiyatuye bizateza umutekano muke abasigaye.
Kwebwe abantu muramara kubimura twe dusigayemo hagati muraza kuducungira umutekano rwo kurunda.
Kwimuka yagenda babaye
fate ibyabo bagende hano hakirimo abantu batari bishyurwa. Urumva icyo gihe harabo umutekano gute kandi harutarishyurwa haruwafatiwe ibyangombwa nawe babibitse wabuze icyerekezo arimo.
Ku buso bungana na kilometero imwe n'igice mu kagari ka Byahi mu murenge wa Rubavu ikibuga cy'indege kizagurirwa uhasanga ibizu byasambuwe hamabati agasigara amatafari cyangwa nayo akavanwaho igice ahandi ubu hasigaye hahingwa. abasigaye batuye bategeranye ku buryo bavuga ko no kurahurirana bitaborohera. Muri bo hari abavuga ko hashize amezi abiri ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu batwaye ibyangombwa byabo ngo bishyurwe, ariko magingo yahawe ibyangombwa n'amafaranga y'ingurane nta na kimwe barabona. Ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu buvuga ko bukiganira n'inzego zirebwa no kwimuka kwabo, kandi ko muri uyu mwaka w'ingengo y'imari hari abazishyurwa bakagenda, n'ubwo katagaragaza igihe nyacyo bazishyurirwa. Ku murongo wa telefone tuvugana n'umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'ibikorwa remezo ushinzwe gutwara abantu n'ibintu Uwihanganye Jean de Dieu, yabwiye Ijwi rya Amerika ko gahunda yo kubishyura yatangiye kandi bigikomeza. Gusa nawe ntatangiye igihe ntarengwa kwishyurwa kwabo bizaba byarangiye.
Byaratangiye kubishyura amafaranga yabo kuko twabyumvikanye bazagenda bayabona muri uku kwezi n'ukurikiyeho. Urumva kwishyura abaturage nkaho bisaba akanya, ntabwo bihita biza. Bamwe na bamwe bazakomeza bagenda babona amafaranga yabo, ariko n'ibindi twumvikanye twagomba kubanza kuganiraho ibyo bari basabye n'ubutwaza ibintu byabo. Ariko byose byaratunganye kandi komite zabo twarabibamenyesheje.
Nta gihe muteganya byaba byarangiyeho
amafaranga yo kwishyura kose uyu mwaka tuzakomeza tugenda tubishyura ku buryo bwihuse. Ntabwo twavuze ko tuzaba twabishyura kwa munani, twavuze ko kubishyura bizatangira no kwezi kwa munani, kandi amafaranga arahari twarayemeje. Hari bamwe bayabona mu kwezi ukurikiyeho kwa cyenda, n'abandi bagenda bayabona bagira vuba uko bishoboka nk'uko twabyumvikanye.
Minisitiri Uwihanganye avuga ko mu byiciro byo kwagura ikibuga cy'indege cya Gisenyi uyu mwaka icyitaweho cyane ari ukwishyura abaturage ibyo kucyagura bikazakurikiraho. Ibikorwa byo kwimura abaturage ku mpamvu z'inyungu rusange byagiye bikunda kwinubirwa n'abaturage bamara imyaka myinshi basiragira ku ngurane, bakamburwa uburenganzira ku butaka bwabo nyamara batarahabwa ingurane ikwiye.
Nge ubwanjye batangiye kumbarurira hashize imyaka 12.
Ni mu gihe ku rundi ruhande itegeko ngenga nimero 18 akarongo kaberamye 2007 ryo kuwa 19 z'ukwezi kwa kane 2007 ryerekeye uburyo kwimura abantu ku mpamvu z'inyungu rusange bikorwa, risobanura neza ko mbere y'uko umuntu yimurwa abanza yahabwa indishyi ikwiye akabona kwimurwa. Claude Ganza, Munyamagana, ni uburengerazuba bw'u Rwanda ku bwa Radio Ijwi rya Amerika.
Arakoze mugenzi wacu Claude Ganza, Munyamagana.
Banyuranye n'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na Internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 255411 1169. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 254 2 5 2 9 3 2 9 4. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1 3 5 1 9 5 8. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Tugena noneho mu Burundi mu ntara ya Ruyigi, abigisha abana bavuga ko ari ikibazo gikomeye gushyira ku rugero rumwe abana bahungutse n'abasanzwe mu gihugu. Nubwo hari amashyirahamwe yatangiye gufasha abo bana kugera kuri urwo rugero, abo bigisha barasaba n'andi mashyirahamwe yita ku burezi ndetse na leta kugwiza uburyo bwo gushyira ku rugero rumwe abo banyeshuri. Inkuru irambuye murayigezwa na mugenzi wacu Fidel D'Antoine Savimana.
Abanyeshuri bahungutse bava mu bihugu bitandukanye nka Tanzania, Uganda na Kenya bafite ikibazo cyo kutumva igifaransa n'ikirundi. Uretse abavuye muri Tanzania bavuga n'igiswahili, abavuye mu Uganda na Kenya bo bivuga icyongereza gusa. Merance Bucumi, umwe mu bigisha bigisha ku ishuri shingiro rirahitwa Imwegereza, komine Gisuru, intara ya Ruyigi, arigana ukuntu ari ikibazo kwigisha abana bahungutse.
Abana basanga hari ibyigwa batabonye baje bahungutse, ugasanga nk'umunyeshuri umwe aravuye muri Tanzania ugasanga nta kirundi azi avuga igiswahili, barashika babiri abavuye muri Kenya cyangwa usanga undi avuye mu Bugande. Barahari turafise abashika batatu mu Bugande, ugasanga nta kirundi azi. Rero umunyeshuri ushobora bimugora n'ururimi kavukire rw'Uburundi, bashaka kuvuga icyongereza gusa. Kumbe naho umugambi w'igihugu na Burundi watumye inyigisho ni mu kirundi no mu gifaransa. Twe turagerageza uri kuramwigisha uramubarira nk'imu kirundi ama ukachuheza ukachubikira no mugi no mucongereza kugira ngo atahure bisumba
ubukene kubavyeyi babo bana bahungutse ni kimwe mu byunyura ukuyobegwa mu ishuri kuri abo bana kuko baterwa cyane aho naho bakavuga ko baza ku ishuri babanje gukora utundi dukogwa muhira ivyo vyemezwa nabigisha babo bana nkuko bivugwa na Merance Bucumi umwe muri abo bigisha
kiretse ko hibonekeza gusiba kuri bamwe bamwe kuri aba ba kuri aba banyene basanzwe bakamurirwa izi nyigisho turiko turababaza baratubwira yuko ari kubera muhiro sanga atatu tuhari tudufungurwa cyo gasanga abana bariko baracerekwa kubera abavyeyi babagiye mu ndimo bavuga bati twebwe nitwe dushika twirondera ko dufungura sha tugaruka kwishura ati ibyo byose bitwe ntamba aribonekeza gusiba nta beshi bahevye kiretse umwe
ishirahamwe Hope 87 Burundi byarashowe gufasha mu gutanga inyigisho zo gushira ku rugero rubereye abo bana bahungutse iryo shirahamwe byabahabigisha bafasha kwiga igifaransa n'ikirundi nyuma y'ivyigwa ndetse no mu kiruhuko rikaba nibaha n'ibikoresho ufasha nyigisho Cyprien Bigirimana umuyobozi w'ishuri shingiro rya Mwegereza ahabera izo nyigisho amenyesha ko Hope 87 Burundi byafashije bimwe biboneka
ishirahamwe rero ryadufasha cyane byabafasha mu gutsimbataza ururimi bitari basanzwe bamenyereye cyane hanyuma bakaheza bakagira ubumenyi bigatuma abigisha bariko barigisha mu ishure abanyabana bagakwirikira bagatahura izo abantu bariko bariga abo bantu bwa mbere byabafashije kumenyerana n'abandi kuko batari basanzwe bamenyeranye ko ariho bari bagihunguka hanyuma byabashyira hamwe babandanya biga mu kiruhuko hanyuma bize mu kiruhuko ribahereza ibikoresho bakoresha mu ishure iyo bari kubariga iraduha n'abigisha abakurikirana kugira ngo bafashe mu kwigisha abo bana cyane cyane mu kubakurikirana muri izo ndimi basanzwe batamenyereye mu kwiga
uwo mugambi wa Hope 87 Burundi uzurangirana n'ukwezi kw'icumi Cyprien Bigirimana arongoye ishuri shingiro rya Mwegereza asaba leta gufasha kugira ngo imigambi nk'iyo yameho kuko abahunguka bakeneye gushikira mu ishuri baguma biyongera ku kwezi kukwezi
asaba leta ko yotubonera ayandi mashirahamwe afata mu mugongo abo bana kubera barafite ingorane cyane no mu ishuri usanga batamenya iyo turabaho Hope 87 yari igejeje abo bana kubera abigisha bashobora gukurikirana cyane na cyane cyane nyuma y'ivyigwa babona ko hari ikigo kiravamo kamwe leta bidufasha ikadusabira ayandi mashirahamwe akurikirana abo bana zibafasha cyane kurusha kubera kuko benshi babandanya baza ku byinshi bahunguka kandi ugasanga bafite izo ngorane nyine benshi ni ukuri twese tubona yuko hamwe uramuka bahagira baza kudufasha ziba nziza cyane ko nk'ikirundi bisaba ko bandika igifaransa bigasaba ko bandika indome bigasaba ikintu babyandika yaheza bikagora abo bigisha mu kubakurikirana kuko bisaba ko babaza kugira ngo babone yuko izo babigisha icyo babitahura
mu kigwa cyo gutorokanya ibiharuro by'abanyeshuri bahungutse cyakuzuye n'ishyira mu Hope 87 Burundi mu kwezi kw'indwi uno mwaka jerekana ko mu ntara ya Ruyigi abana bari hagati y'ibihumbi indwi n'ibihumbi munani aribo bari bakeneye gusubira mu ishuri ivyo biharuro bikaba bitera vyiyongera uko ukwezi guta mu Ruyigi mu buseruko bw'u Burundi Fidel Antoine Nsabimana ku bw'ijwi rya Amerika
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
Radio y' Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ni umwanya w'amakuru ya siporo n'imikino here mu Rwanda muri kumwe na Jean-Claude Munyandinda
umupira w'amaguru ejo ku cyumweru mu rushanwa ryo guhatanira igikombe cy'impuzamashyirahamwe umupira w'amaguru muri Afurika ku bya Confederation ikipe ya Rayon Sports yo mu Rwanda yari iri ku kibuga mpuzamahanga cy'ikipe ya Nyimba FC mu mujyi wa Aba muri leta ya Abia muri Nigeria wari umukino wo kwishyura wa kimwe cya kane kirangiza nyuma y'uko mu mukino ubanza wari wabereye i Kigali Rayon Sports na Nyimba zari zanganyije ubusa ku busa icyizere cya Rayon Sports cyo kwitwara neza hanze cyajemo kidobya ku munota wa 12 w'umukino ubwo umukinnyi Stanley Dimba wa Nyimba FC yatsindaga igitego cya mbere biturutse ku kuguhuza gurika kwa wachini bini mawa Rayon Sports. Kumunatama kuja vina kane, Rayon Sports isho ichijitego, gitinzwe na vimenyima na Bonfils Caleb kumpira uru hinduwe kuruharirugu vimoso na Erike Rutanga. Ibyishimo mabuja Rayon Sports ntabwo byamaze kabiri, kuko ikwem udo wa inyimba FC, yatsinze igitego cya kabiri kumakosa ya Ange Mutsinzi myugariro wa Rayon Sports. Kuvubwo inyimba FC yacuritse ikibuga, jima Rayon Sports mupira. Abakinnyi bo hagati ba Rayon Sports nka Prosper Kuka, Olivier Niyonzima, Jaber Manishimwe ndetse na Kevin Muhire ubundi bari basanzwe ari ndahangarwa baburijwemo inyimba FC isigara yitamba mu kibuga. Igice cya mbere cyarangiye ari ibitego bibiri bya inyimba kuri kimwe cya Rayon Sports. Mu gice cya kabiri inyimba FC yaje yariye karungu kurushaho igahererekanya umupira abakinnyi ba Rayon Sports bagasigara mu kimangaro. Buri kanya imirabyo y'amashoti yarabyaga imbere y'izamu rya Abuba Bashunga wa Rayon Sports. Abakinnyi Sande Adetunji, Joseph Osadiaye na Isiaka Oladuntoye batsindiye inyimba FC ibindi bitego bitatu, byose hamwe byuzura ibitego bitanu kuri kimwe ku munota 80 w'umukino. Icyo gihe gutsindwa kwa Rayon Sports ntabwo byari bigishidikanywaho, ahubwo ikibazo abakurikiranaga uyu mupira bibazaga ni ukumenya ngo iminota 90 iraza kurangira Rayon Sports ikubiswe bingahe. Iyo minota 90 nyine yarangiye gutyo, Rayon Sports irasezererwa kandi inyagiwe. Tunyarukiye mu mukino w'ubusima ku magare. Uyu munsi kwa mbere ikipe y'igihugu y'u Rwanda irahaguruka i Kigali yerekeza muri Kameruni, irabizinduwe no kwitabira irushanwa ryitiriwe umufasha wa perezida w'iki gihugu, rikaba ryariswe Grand Prix Chantal Biya. Iri siganwa rizitabirwa n'amakipe 10 azaba arimo 3 ahagarariye igihugu cya Kameruni. Ikipe y'u Rwanda izaserukirwa n'abakinnyi 5 bayobowe n'umutoza Felix Sempoma. Abo bakinnyi ni Jean Bosco Nsengimana, Eric Manizabayo, Uwiduhaye, Janvier Rugamba na Bonaventure Uwizeyimana. Uyu Bonaventure Uwizeyimana ari mu bitezwe ko ashobora kwitwara neza, cyane cyane ko akunze gutungurana mu masiganwa yabereye hanze y'u Rwanda. Mu ntangiriro z'uyu mwaka yatangaje ko ngo nubwo nta kintu cy'agatangaza yari yerekana nk'umukinnyi ngo muri uyu mwaka ashobora gukora akantu.
Ndi umukinnyi ukinnye turi z'u Rwanda 6 kandi kuba nta kintu ndakora kidasanzwe ntabwo ari kubera ko ndi umuzi, ahubwo igihe kigera bikaba ngombwa ko nitangira abandi. Ariko njye ni intego uyu mwaka kuzakora akantu kari special haba muri Tour du Rwanda cyangwa se mu yindi mikino isigaye yo mu mahanga.
Isiganwa Grand Prix Chantal Biya rizatangira ejo ndi kwa gatatu tariki ya 26 Nzeri, rirangire ku cyumweru ku itariki ya 30. Rizaba rigizwe n'intera 5 zose hamwe zirecya n'ibirometero 699. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Claude urakoze. Mu Burundi naho mugenzi wacu Evariste Nziko Banyanka nawe abafitiye amakuru ya sport n'imikino.
Mu mpera z'indwi twari turangije ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu cicaro ca mbere ryari rigeze ku munsi wa 8 w'ihiganwa. Ku munsi wa 6 ku kibuga citiriwe umugano Ludovico kwa Gasore, igihe cy'isa 8 Atletico Olympique watsinze Message Bujumbura yose yo mu gisagara ca Bujumbura kimwe ku busa. Igihe cy'isa 10 naho Buja City watsinze Lyon yose Bujumbura 2 ku busa. Kuri Stade Rukundi Ngozi, Kaza United wo mu Kayanza watsinzwe na Aigle Noir y'Umakamba 3 ku busa. Kuri Stade Ingoma Igitega, Flambeau d'Orest watsinze Rukinzo 2-1. Aho hari igihe cy'isa 8 igihe cy'isa 10 naho Flambeau du Centre wo ngaho nyene Igitega wanganije na Lydia Ridike Burundi Sport of Africa w'i Bujumbura 2-2. Kuri uyu w'Imana ihiganwa ryarabandanije ku bibuga bitandukanye. Ku kibuga citiriwe umugano Ludovico kwa Gasore i Bujumbura, Vitaro wo mu gisagara ca Bujumbura wanganije na Olympic Star w'Imuyinga ubusa ku bundi. Kuri Stade Ngoma Igitega, Musongati wo muri iyo ntara watsindiye Umuhira na Bumamuru wo mu ntara c'Ibitoke 2-1. Kuri Stade Urukundi Ngozi, Message Ngozi watsinzwe na Ngozi City yose y'Ingozi 2-1. Mu bijanye n'inkino zo kwinonora imitsi naho abanonotsi 5 nibo bazoserukira Uburundi mu nkino mpuzamakungu zo kwinonora imitsi Jeux Olympiques zizobera mu gihugu cya Argentine kuva ku igenekerezo rya 8 gushika ku rya 18 ukwezi kw'icumi kuza. Ivyo bishikirizwa n'uburongoye umurwi w'igihugu ujejwe inkino zo kwinonora imitsi. Umufasoni Lydia Sekera arongoye Komite National Olympique akavuga ko abazo kwitaba izo nkino atandabamye bafise.
Muri Argentine hazogenda abatlete bashika 5 bazogenda bafashwe mu mugongo na seyo ariyo izotanga amabie d'avion ya delegation yose. Komite National Olympique nayo ikitanga amafederation leta nayo ice ifasha kubyerekeye ordre de mission.
Uwo mufasoni aharugwa mu bafasoni babiri bamaze kurongora amashirahamwe y'umupira w'amaguru mu bihugu byo ku mugabane wa Afrika yabwiye Ijwi rya Amerika ko agiye gutera iyi ntambwe iyo nayo niyo kwitoza ku burongozi bw'ishirahamwe rya Afrika rijejwe inkino zo kwinonora imitsi akunowa mufunyafunyo y'igifaransa Didier Sekera akavuga ko hamwe yotorwa rizoba riteka rikomeye ku gihugu cy'u Burundi
tugiye kwitoza gutwara Association de Comité National Olympique zo muri Afrika icambere na mbere niteka ku gihugu cacu kubera yuko kubona ishirahamwe nk'iryo ejo aho bukera bashobora gutora umurundi ngo arirongore kuko ubu turi mu bihe aho ama Comité National Olympique agabuwe mu bice nta bumwe burimo kandi aho dufise ingorane nyinshi no vuga za governance kubona rerejo aho bukera itariki 29 z'ukwezi kwa munyonyo bashobora kuvuga bati turatoye nsekeraritia umurundi kazi niteka rya mbere izuba rihari
mu mupira w'amaboko basketball naho kuri uyu w'Imana habaye demi-finale zigira gatatu kugira haboneke imigwi ibiri izokina urukino rwa nyuma rwa play-off ku ruhande rw'abagabo ku kibuga cha Département Sport mu gisagara cha Bujumbura mu rukino rwa mbere Kerne watsinze Dynamo bitoroshe ku manota 61 kuri 59 urunani nago rutsinda nyine bitoroshe Jimukana 81 kuri 78 inkino za nyuma zikazohuza Berkostar na Legazelle ku ruhande rw'abigeme n'abakenyezi ku ruhande rw'abasore n'abagabo naho hakazotana mu mitwe Kerne n'urunani Bujumbura Evariste Nziko Banyanka Ijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika ribagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika
mu rugendo yagize mu karere ko muri Amerika mu manuko umushikiranganje rero kwivuna abansi wa Amerika Jim Mattis yavuze ko ububabare bw'abanyavenezuela ubandanya bwatewe n'abategetsi b'icyo gihugu avuga ko bitatewe n'impanuka Mattis avuga ko Venezuela yicaye ku matunga akomeye cyane y'ibitoro ngwivyo mu bisanzwe byotegerejwe kugirira akamaro gakomeye abanyagihugu Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziriyamiriza ivyo intwaro ya President Nicolas Maduro yakoze mu gihugu cigeze kuba giteye imbere mu butunzi umushikiranganje rero kwivuna abansi wa Amerika Jim Mattis avuga ko bari kumwe n'abanyagihugu bo muri Venezuela mu bubabare barimwo bwatewe n'intwaro ikandamiza abanyagihugu yatumye bahunga igihugu cyabo President Nicolas Maduro yagabishije ibihugu bibanyi vya Venezuela vyavuze bitagenda neza muri ico gihugu Jim Mattis avuga ko President Maduro yotegerezwa kumenya ko badatorera inyishu ibibazo byabo muri ubwo buryo mu karere ko muri Amerika avuga ko ibihugu byo muri ako karere bigendera kuri demokrasi bizoja hamwe mu kuyamiriza imvugo ngiyo igabisha ibihugu bibanyi Simon Bolivar umutegetsi yahabuje ibihugu bya Venezuela, Bolivia na Colombia byari mu mizana intwaro ya gikoloni y'igihugu cya Espagne yigeze kuvuga ko leta nziza ari yubahiriza umutekano w'abanyagihugu Yamara umushikiranganje ajeru kwivuna abansi wa Amerika Jim Mattis avuga ko ari President Maduro nakagwi kabantu bamwegereye barenze kwiragi rya Simon Bolivar umushikiranganje ajeru migenderanire wa Amerika Jim Mattis aragabisha ko demokrasi intwaro ifatiye ku mategeko n'ubwigenge hamwe n'uburenganzira bw'abanyagihugu ata woshobora kubifata minenegwe ngo ni ikintu gikomeye cyane kuvyibuka mu gihe umuntu yitegereje ibyo President Maduro yakoze mu gusambura inzego za demokrasi mu gihugu ciwe Mattis avuga ko mu bihugu birangwa na demokrasi igisirikare cyisunga ingendo ya demokrasi mu kumvira ubutegetsi bw'igisivili avuga ko ivyo vyibonekeza mu bihugu vya Argentine, Chili na Colombia ngo yamara siko ibintu biri muri Cuba, Venezuela canke Nicaragua aho igisirikare kimenyereye gukandamiza abanyagihugu no kugumiza ku butegetsi intwaro zimwe zimwe Jim Mattis avuga ko Amerika mu gikorwa cyo kugwanya intwaro nk'izo irondera gukomeza ugukorana n'ibihugu bicuditse vyiyemeje gutsimbataza demokrasi n'intwaro zigendera ku mategeko mu karere ko mu burengero bw'isi
Ibyo byari ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika
Ibi byashize byasigiye icy'urubyiruko Ubu rubyiruko rufite indoto zitandukanye
Ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza? Urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza? Kurikirirwa ibyo urubyiruko mu kiganiro ejo.
Nk'urubyiruko twigire kuri ejo hacu hashize, twubake ejo hatubereye. Ikiganiro ejo gitegurwa n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko.
Ikiganiro ejo mugikurikira kuri radio Ijwi rya Amerika.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Radio Ijwi rya Amerika vugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ibiganiro twari twabateguriye kuri iyi saha naha bihumurije. Nshimiye abadufashije ku buhanga bw'ibyuma. Wafasha amajwi akanadufasha gushyira hamwe ibiganiro ni Fatuma Karara Alimasi. Kuri mikro nari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Nizina ry'abagenzi banjye mbashimiye kuba mwaduteze amatwi no gukomeza gukurikira ibiganiro byacu. Mugire ibihe byiza mwumva ibindi biganiro bya radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.